Iyi ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika igikwashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Miliyoni z'abashuti mwese turi kumwe. Uyu munsi ni kuwa mbere tariki 12 y'ukwezi kwa mbere umwaka w'2020 ukwezi kwa kabiri mubabarira umwaka w'2018 ni sakumizo ku muhingamo mu Burundi no mu Rwanda. Muri kumwe na Frederic Undikije. Kumusi wakabili itariki 6 y'ukwezi kwa kabiri abagabo indwi hamwe n'umufasoni umwe bararahiye icese mabanga bagikurangura igutsimbataza umwe bw'abarundi mu birori byabereye mu ngoro ya makoraniro y'abashinga amateka n'abakenguza amateka ibujumbura mu Burundi. Abo bagabo indwi n'umufasoni umwe bari mu murwi w'igihugu ujejwe ubumwe bw'abarundi n'ukurekuriranira. Kuri uyu munsi nyene umukuru uyu murwi ambassadeur Guillaume Ruzovio yarashikirije imwe mu migambi ihutirwa azoshira imbere kugira ngo uyu murwi arongoye ushore gushika ku mugambi no ku mabanga washinzwe. Reka dutega amatwi bimwe mu byo yashikirije.
Ibikorwa tuzoshira imbere ni ibikorwa byo gufasha abarundi bose abari mu Burundi n'abari hanze ko boshobora kwiyumvamwo yuko ubumwe bwa twese ari igikorwa gihambaye tubwiriza kwitaho twese gushika dushike kuri ubwo bumwe turirimba mugabo tubushire mu ngiro butebe bube ubumwe koko mu ngiro butari ubwo kuvuga gusa butari ubwo kuririmba. Hanyuma ibyo nabyo bizotuma n'abari batiyumvamo ubwo bumwe bagiriranira ikigongo babikeneye hanyuma tube mu Burundi bwa twese.
Uyu munsi rero mu kiganiro muri sanga duhiriwe duhishije kuko turi kumwe na ambassador Guillaume Ruzovio agiye kuduha umuco kuri bimwe abarundi batari bakibibaza kuri ubwo bumwe bw'abarundi butigera butsimbatara. Mwiriwe neza ambassador Guillaume Ruzovio.
Mwiriwe neza mushinganari Frederic.
Murakomeye.
Namahoro. Yego namahoro ino.
Yego me, reka tutarinze gutesha umwanya waturiko ariko aradutega amatwi imbega mushinga na Herozovio ubuhinga mwebwe muzokoresha mu murwi wanyu kugira ngo aho amasezerano y'umwe atashitse kuri byinshi ikana inyigisho zose zatanzwe zitashitse ku bintu byinshi ku byerekeye ubumwe bw'Abarundi n'ubu.
Ubuhinga buragoye kuvuga ngaha ngo tuzokoresha ubuhinga buca nk'ubundi mugabo nuko igikuru ni joshaka ni kugira ngo ubu tuve mu byo tuvuga gusa mugabo tuje mu ngiro ubwo bumwe turondera twamye turondere kuva ya n'ukuri bube bwo buje mu ngiro hamwe umuntu yose yumva yuko ubwo bumwe buriho kandi buzotuma amahoro asasakara mu gihugu kandi iyo gitera imbere uko namwe murazi yuko byose bihagaze ku bumwe nayo ibyo turondera byose ari amahoro ari iterambere biva ngaho nyine. Ni ukuvuga yuko ubuhinga dukoresha dusaba umurundi wese ngo agire akigoro mu mutima wiwe abone yuko tudakwiye namba kwama twisamburira ko twama tuvuga ariko ntitubishyire mu ngiro ubwo ni bwo buhinga tuzokoresha turabanda indwi tuzokorana n'igihugu cyose dukorane ni n'umukuru w'igihugu dukorane na guverinoma yiwe dukorane ni n'amashinga amateka dukorane n'inama nkenguza amateka dukorane n'inzego zose icyo kibazo kibwirizwa kugishyira mu ngiro umwe
yego me
hanyuma bibi
nk'uko twabivuze ika abategetsi batari bake muri kahise baragerageje ikakumvisha abarundi ko inzira yo gutera imbere ari ubumwe bwabo ariko ibyo bintu ntivyashitse ku ntambwe iboneka cyane gose ku bwanyu ikintu kitagenze neza niki
ikintu gishobora kuba gituma ubumwe butaboneka cyane burya ni ibintu bijyanye no kwinubana no gutinyana no kubeshyana no kugiriranira nabi ibyo bintu byose bibi bituma umuntu mu mutima ateyumvamo yuko mwene wabo ari imbere yiwe atamukunda atemera kubavukana ibyo bintu rero nibyo tuzofashanya n'izindi zego zose ziri muri iki gihugu kugira ngo tugerageze kubigabanya mbere tubishoboye tubikureho hanyuma ubumwe busazagare bube ubw'ukuri.
Murashaka kutubwira amajambo make imigambi yihutirwa muzoshira imbere muri uyu murwi?
Imigambi erega Frederic, imigambi niyo nyene namaze kuvuga, imigambi yo gushinga idisho aho hantu hose muri izo nzego zose zikeneye kwerekana ubumwe no gushinga idisho aho hose hoba hahoba hoba mu byerekeye ijambo ry'ubumwe no kurekuriranira, tugaca duhanura, tugaca tugatanga izo mpanuro kugira ngo ntibibandanye uko byoba biri bimeze nabi. Imigambi dufise rero niyo, hanyuma tugaca tugira n'imigambi y'ukuza tura
ndumva yego narinumvise telefone isari yacitse. Muri iki gihe kandi ga ambassadeur Rosovio hari abarundi bashwiragiye abari mu makampi impunzi baba mu bihugu byo hanze, muri uyu murwi murafite umugambi gushikira abarundi bose aho bari bose kugira ngo nabo nyene mubajijure, nabo nyene mubahe izo nyigisho muzoba muri kumuha abandi barundi zerekeye cyane cyane ubumwe bw'abarundi?
Twebwe muri iyo nama nkuru turifuza guhumuriza abarundi bose aho boba bari ino canke bari hanze bari mu buhungiro hagati mu gihugu ngaha kuko naho nyine bariho canke abahunze igihugu bari hanze, tubiza kubashikira tugaheza rero tukabahumuriza tukababwira yuko tubahagarariye aricyo gikorwa twashinzwe yuko tutazosubira kureka ngo ibyatumye bahunga nk'akarorero ibyatumye bahunga ntibibandanye, ibituma batiyumvamwo mu mutima amahoro tubahumurize, tubabwire tuti twebwe turi ngaha kugira ngo duhumurize bose abo rero nk'uko mubivuza bose bari hagati mu gihugu cyangwa hanze tuburaze kubashikira tukabashikiriza ijambo ry'ihumure tukababwira tuti harageze yuko duhagarika ibintu bihungabanya umutima w'umuntu ntiyumvemo ubumwe ntiyumvemo nyene wabo.
Hari muri icyo gihe nyine mufise umugambi wo kugira ngo mushobore kuja kuri abarundi bari hanze baba bari mu makampi impunzi cyangwa baba mu bindi bihugu, ibyo ni ibintu cyane cyane bisaba uburyo umurwi murongoye warahawe uburyo cyane urizeye kuronka uburyo bwo kurangura uyu mugambi?
Uburyo hariho uburyo igihugu caduhaye sinojaga ngo mbeshe ngo ni bwinshi cyane kuko igihugu nacyo nyine murazi yuko atari igihugu gitunze cyane mugabo mu buryo badushikirije biraboneka yuko n'igihugu na nyine n'icyubahiro perezida w'igihugu yagize yerekanye yuko yifuza ko umugwi woshika ko ibintu bihambaye kuko uburyo dufise si butoyi kandi sinabonye ngo ni bwinshi mugabo nk'uko bivuze tuzoterereza naho nyine tuzoterereza abagenzi bari ngaha canke bari hanze tuzoterereza, hanyuma kandi ndazi yuko abantu bifuza ko Burundi bwoja mu mahoro, ibihugu byifuza ko Burundi bwogira amahoro aramye atari bike ni byinshi, nicyo gituma twizigiye yuko ubwo buryo buzoteba bugakwira bukajyana n'imigambi miremire cyane dufise bizokunda.
Hari ikintu coba kimeze nk'intambamye mwamubona ikintu muzokwicarira cyane cyane cohava kibabera intambamye mu mabanga mwashinzwe?
Intambamye ntizobura kuko urabona igihugu aho tugeze ni igihugu kimaze ibinjana byinshi kibaye Burundi, none cagiye kiraca mu makuba menshi kahise ko Burundi kacu karahungabanye akatari gake, urumva nk'iyo n'intambamyi ituma mu mutima w'abarutse w'abari hubu baraje inyuma babona bati none ubu nta bindi bizosubira nta bindi bizogireke iyo ntanda mbamye rero tuzoyicarira hamwe n'izindi nzego zashyizweho urabona yuko hari inzego nyinshi ziriho zitaye icyo kibazo cy'ubumwe n'ukurikoreranira iyo ntambamye niyo nkuru kuko burya ubumwe ubwumva ubwa mbere mu mutima urazi inyuma ukabona uti birateye ubwoba bacibaza ngo n'imbere ni habi twebwe tuvuga tuti imbere ni heza kuko turahagurutse igihugu cyahagurutse kugira ngo kive muri ibyo bintu bya kera kije ifata inzira y'iterambere ihagaze ku mahoro iyo ntambamye rero nahiriho tuzoyirwanya
mwavuze ijambo rikomeye cyane ngo se mwashikirije ijambo rikomeye rivuga ko ubumwe bw'Abarundi budakwiye kuba buri kororimbwa gusa ahubwo bukwiye gushirwa mu ngiro kugira ngo ubwo bumwe buje mu ngiro hoko wiki akamotera umurundi wari wese naka
kugira ngo ubwo bumwe rero buje mu ngiro nera kamo umurundi wese uwari we wese mu budasabwiye bw'Abarundi bose yuko yodushigikira ico ciyumviro cyashyizweho cy'ukuvuga tuti nukuri hagarika gerageza urwanye ibintu byose biteranya Abarundi gerageza uhagararirire amahoro gerageza ukureho ibintu bituma abantu bumva ngo jewe ndarenganijwe muri yarandenganije hagarika ibintu byose bituma umurundi atumva ko angana n'uwundi kandi afise uburenganzira bwo kuronka icyo uwundi yaronse ibyo rero nibyo bizotuma ibyo tugomba gushikako rya terambere rimwe riri imbere mwarica ku mahoro rigaca no ku bumwe no kurekuriranira bizoshika
hari abarundi batari bake bashikije ikibazo bavuga ko ari nko kwiganiriza aho usanga kenshi na kenshi abantu bahurikiye mu bwoko bumwe bama bahuriya mu bibanza bimwe bakayaga bonyene ku mpande zose mu bwoko bwose iyo ngeso yo kwiganiriza yo kudashikira abandi ishora guhebwa gute mu Burundi
iyo ngeso yo kuguma abantu bamwe mukagwi kabo erega iyo nibwa bihagaze kubwoba bihagaze kutiyumvamwo mwene wanyu ibyo byo kwigira kagwi abandi bakigira kagwi nibyo nyine tubirizwa guhagurukira kuko tusubiye nk'inyuma tukaraba mukahise ibyo ntakubyigeze biba kandi murazi yuko dufise mbere ni mu byo tuzokora tuzobwiriza kwegera ngarwego rw'abashingantahe rumwe ruzana ibyiyumviro bihambaye ibyiyumviro by'ubuntu ibyiyumviro by'ubugabo ibyiyumviro by'ubupfasoni tukegera urwo rwego rw'abashingantahe hanyuma tugafashanya tukabasaba ngo nabo badufashe baje mu bo bashobora aho ngo ngo nikuraba inyuma neza ubwo rwego rw'abashingantahe rwakoresha amajambo ahambaye nk'ayo ndakubwiye bwarimwo ubwo rwego rwarimwo ubwoko bwose none ubu bigenda gute kugira ngo abantu bose bamwe bikumire ukwabo abandi bikumire ukwabo ibyo nibyo tuzogerageza gutorera inyishu dukoranye n'ubwo rwego mbere kuko biri mu mabanga twashinzwe hanyuma tuje mu rwaruka murabona rwaruka burerwa ubwa mbere na mbere mu rugo muhira turushikire dushike n'abajeje urugo tubabwire badufashe dukuze ugaruka rugendera ku ngeso nziza zijyana ku bumwe aho tuzaba turiko turategura uburundi bw'ejo bwiza ni ukuvuga yuko rero ibyo byose tubikoze nta na kimwe tutazoshika ko bizokunda
muravuze uruhara rw'urwaruka urwaruka rurahambaye cyane rwose eka mu gutsimbataza ubumwe bw'Abarundi ariko nta no kwiyogira uruhara rw'abafasoni murafise imigambi gushikira abafasoni ku rwego rwabo nabo nyene ko ijambo ryabo naryo nyene rirahambaye
ego ushikira abafasoni ni ibyo sinarize no kubivuga kuko ibyo ni tubiza kubikora abafasoni bafite uruhara runiniya mu byerekeye kurera kurera urwaruka rwacu mu migenzo y'ikirundi murazi ko umufasoni yamye ariwe abana bava imbere yuko bashika mu rugero hamwe baca baba nabo nyine abagabo none rero abafasoni tuzabashikira turazi inzego bafise abafasoni bo mu Burundi bageze kure baranditse no mu kwizo bashingiro barafise n'amashirahamwe akomeye kandi yemewe n'igihugu bakoreramo ni ukuvuga yuko abo nabo nyine nk'uko twambye tuvuga tuzohanura umukuru w'igihugu tugahanura n'izindi nzego zose nabo nyine bakaduhanuza icyo tuzokorana n'abapfasoni tuzobahanura nabo bongere baduhanure duhanurane.
Tubibutse inshuti mwese ko muriko murabandanya kumviriza iradiyo Ijwi ry'Amerika. Turi kumwe na ambasaderi Guillaume Ruzoviu na akaba ari mukuru umurwi w'igihugu ujejwe ubumwe bw'abarundi no kunywanisha abarundi. Turiko tuvuga cyane cyane ku migambi bazoshira imbere kugira ngo umurwi arongoye uzoshike ku migambi washinzwe. Muri iki gihe turi kumwe na Leo Cargo. Mwiriwe neza
za munyamakuru w'Ijwi ry'Amerika, ndamutse n'abanywanyi bariko barumviriza iradiyo y'Ijwi ry'Amerika.
Muri beneza, muri hehe Leo Cargo?
Ego, umunsi turiko tuvugana ndi mu ntara ya Murambya muri komine Kiganda.
Ni byiza cyane rwose, murafite ikibazo, murafite icyumviro, mushikiriza muri kige.
Ego, nashaka ntangure shimire uwo mutumire ku ntari karasigura kuzerekeye na cyane cyane ikomisiyo bashyizeho yerekeye ubumwe bw'abarundi. Ariko je w'amakenga n'ubu nguma fise ni yayandi twahe turaba uko uburundi bwacu bwifashe turabye mu byerekeye intwaro n'ibihe byagiye bicamwo ngaha mu Burundi. Turabona yuko koko abarundi turacakeneye umugwi cyanke abantu bashobora kudusubiza hamwe kugira ngo tunywane bikwiye. Ariko nkaraba uko ugwaruka na cyane cyane jewe ndugwaruka turavye ukuntu gwaruka dufashwe na cyane cyane n'ikibanza tusanga turiko turaronka aba mu by'intwaro, mbona neza yuko uwo mugwe uzoshobora gushika ku ihangiro ryo kutunywanisha. Nk'akarore ruhaye biraba ugwaruka usanga rudafise ibyiyumviro rufise ibyiyumviro pito murantunga bitandukanye ubu ruraba na yingwe kandi uhaye biraba ubona yuko na cyane cyane aba badukurira ko bagerageza kudushyira hamwe kuko batubwira bati gerageze mugire ibyiyumviro nk'abajya ugasanga bariko badukwega batatwereka yuko kutagiye kudabuza ibyiyumviro yuko atari icyaha. Ibyo byose bikabona yuko ari ibintu bidashobora kuduha kuduhumuriza. Ariko icyo nizera kimwe gusa byose kifise intango kugira n'iherezo ye niyumvira yuko bizotinda bishoboka. Ariko tugasaba nk'ugwaruka nk'uko nawe nyene babivuga yuko boduha ikibanza gikwiye mu gihugu kugira ngo natwe ivyumviro vyacu bishobore guserukirwa naho ubwo bumwe turirimba canke turondera buzongera ico gushikako. Urakoze ngaho kwishwi rya America.
Urakoze Leo Cargo, ambassadeur Guillaume Ruzoviu, amakenga ya Leo Cargo eka n'icyumviro ashikirije kugwaruka guhabwa uruhare ruhambaye mu duga kwijambo.
Leo Cargo ibyo avuze ni ibyiyumviro bihambaye kandi nk'uko nabivuze kare tubwirizwa gukorera ko kuko mu gihe udahaye ikibanza gikwiye ugwaruka mu migambi yose leta yobigira aho tuzoba turi ko turabeshana tubwiriza ubwa mbere na mbere guha ikibanza gikwiye ugwaruka tukagwumviriza tukarushigikira tukarutoza imigambi myiza gukurikirana canke nago nyine rukadushikiriza imigambi kwifuza gukurikiza. Kuvuga yuko ugwaruka rutabwirizwa kugira icyumviro kimwe ibintu bihambaye cyane kandi na jewe nemera mugabo ibyo rero sivyo bishobora gutuma abantu barabana nkuko bavuze wayingwe. No, rayingwe ni mu mutima mu gihe wewe ufite icyumviro ukagiserura. N'ubundi nababwiza gufata icyumviro ciwe akagiserura hanyuma mukaganira. Muri icyo gihe ukabona uti aho nihenze ningaha, aho ntihenze ningaha. Ni ukuvuga yuko nagomba guhumuriza Leo Karugo kuko muri izi nzego ziheruka gushyirwaho hariho n'izindi komisiyo zashyizweho izo kuvugana ukuri n'ukurekuriranira. Hariho inzego zo kwikingira amabi yabayeho, yaya mabi ayashobora kuzana ihonyabwoko cyangwa izingwano cyangwa n'iyi. Ubu rero Leo Karugo niyumve yuko igihugu cyahagurukiye icyo kibazo cyo kurabana ingwe, igihugu cyabihagurukiye bitari bwa bihagurukire nk'uku nk'ubu. None rero akwiye kwiyumvamo yuko ati jyewe inzego ziriko zirashyirwaho bashyizeho inzego kugira ngo jyewe mu budasa bwanjye na mwene wacu umusore ari hariya zimpumurize. Ibyo ni ishyaka ryabonetse abwirizo nawe guherekeza mbere agahanunza. Ni ukuvuga yuko ayo makenga ya Leo Karugo yogabanuka akakura mu mutima ibyo bibazo umenga ni kabaza gusa kabaza, ahubwo avuga ati reka dukorane tuje imbere twikuremo ibintu bidutandukanya. Ntihabwo avuga habe abarundi bavukana icyo nomwishura nagerageze rero adufashe nawe nyine.
Tubibutse ko timeze komiko murabandanya kumviriza iradiyo ijwi rya Amerika. Turi kumwe na Bigirimana turi kutuvuga cyane cyane ku byerekeye ubumwe bw'abarundi, umurugwi w'igihugu ujejwe ubumwe bw'abarundi no kunywanisha abarundi no kurekuranira. Turi kumwe na ambassadeur Guillaume Uzovio akaba ari we mukuru uyu murugwi. Duga ku ijambo egera telefone Bigirimana, egera telefone uvuge cyane.
Mvuze ni icyo cyumvire cy'ubumwe bw'abarundi cyari cyiza cyane. Uraje imyaka bagitangiye ko cyuzuye mu myaka ya 90 mugabo uko ndabiraba uko je ndabibona urumva ubumwe bw'abarundi agira buri mu mapartie gusa babukurikiza bikwiye na cyane cyane abanyapolitike bamwe bamwe. Urumva nuvuga yuko abantu dufite ubumwe uba ugasanga umuntu yafashe umwanzuro wo kugenda gusabira igihugu ibihano. Ikindi iyi constitution dufite iri bwiza shingiro rifatiye ku bintu by'amoko. Umva nicyo ngira ibintu by'ubumwe kandi ibwiriza shingiro by'iwacu bitugabura. Umva nibyo nimba bikunda nimba abarundi dukeneye ubumwe nyakuri ni ukuvuga yuko nibyo bobihindura kugira dushyikire ubumwe nyakuri
murakoze. Bigirimana ashikirije ibibazo bibiri bivuga ko hari abanyapolitiki bamwe bamwe batagendera iyo ngendo gushyira hamwe abarundi, akaba kandi avuze ko mu ibwiriza shingiro bashyizeho amategeko asa n'ayavuga n'ayavangura amoko niko yabivuze. Hari icyo mumbwira kuri ibyo bibazo bibiri ashikirije
Bigirimana? Ibyo bibazo avuze nejo ndabyumva mugabo ni kumwe navuga kare ni arakwiye guhumura kuko leta yahagurukiye ibibazo nk'ibyo. None hariho nk'uko sinzi ko ariyo bivuze cyangwa uwa mbere hariho itanguriro n'iherezo twatanguye. Inzitizi zimwe ingorane zimwe avuga tuzobwirizwa muri izo nzego zacu tuzobwirizwa kuzishinga ijisho nicyo tujejwe tuzozishinga ijisho tuvuge tubwire umukuru w'igihugu ibyo tubona bitagenda neza muri abo bapolitiki batuma imitima yacu tudahumurizwa tubimushikirije ibyo biri mu byo tuzobiriza gukora tuzobimushikiriza kandi twigishe imvugo nziza imvugo nkakoje bavuga ngo imvugo mbabarira amatwi dukoresha izo mvugo twanke imvugo zivuga zikoresha ingufu cyangwa ububisha ibyo abo bapolitisiyen tuzobashyira ahabona kuko turabiza uburenganzira bwo gushyira ahabona ibyo tutabona ibyo tubona bitagenda nabi turabiza uburenganzira bwo gutanga amaraporo tukayashyikiriza igihugu tukayandika tugashyiriza igihugu tuti aha hariho ibintu bitameze nabi n'ibi ni ukuvuga yuko rero abo bapolitisiyen nabo nyine tuzoguma tubashinze igisho hanyuma ibisigaye nabyo ibyo byerekeye ibizashingiro ibizashingiro burya na riba rishyirwaho kugira ngo rikingire abarundi bose murazi yuko twari tumaze aheze igihe kitari kininiya twari mu myaka itagira uko ingana y'ingwano ingwano y'amoko none ubu rero ibyo bwizashingiro biri kwiragerageza gushyira mu mutima w'umuntu wese mu bwoko bwiwe muri ayo moko ikwiragerageza gushyiramo inzitizi zo gukuramo gushamirana none si bibi iyo nibaze ko atari bibi irindi bwirizwa shingiro zizodikindi gihe rizoshobora gushika ku bindi bintu iri bwirizwa shingiro ry'ubu ritarashikako urumva rero ni ibintu bisanzwe rwose aho gushavuza byoba ahubwo ari ukunezereza abantu ari ukumvisha abantu bati ahubwo bariko baragerageza yuko abantu bose bokwiyumvamwo igihugu ko coba ari cyabo biciye muri iryo bwirizwa shingiro none
kuri iyo ngingo
shingira isiryo rishobora gufutwa ubwoko none wewe uri umuntu ufise ubwoko bwawe ufise umuryango wawe ufise iki none ibwirizwa ishingiro ryo gushira
hariho abanyapolitiki bavuga ko kuri icyo kibazo nyine cy'umushyirantahe Bigirimana bavuga ko eka mu Burundi mu bwirizwa shingiro bashizeho ivanguramoko eka bashizeho mu mategeko indyane za moko abo mwabwira iki
oya sibyo na gatoyi ahubwo iyo bwirizwa shingiro John ibaze ko niri kwiragerageza gukuraho indyane za moko none ko indyane za moko zitabereye mu bwirizwa shingiro zabereye mu gihugu mu ngwano ibwirizwa shingiro yafatiye ku byabaye kugira ngo rirabe ingene yogerageza rikagabanya izo njyane z'amoko niko nubyishura
bavuga ko abo barundi bavuga ko bashize ivanguramoko mu mategeko
oya ni si ivanguramoko bashize mu mategeko ahubwo ni kugerageza kumenya yuko umuntu wese abwirizwa gukingirwa mu bwoko bwiwe uko nuko utabyumva kimwe mugabo ukwiye kubyumva mu buryo bwiza yumva ati ahubwo ubu umurundi we muri abo bantu bajyana abantu barwana bagitiki barabahumurije bose kandi nibyo bizoteba bibe igihe kimwe ndazi yuko ibyizo shingiro zizobikuraho ibyo byo kuvugamo
tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza iradiyo Ijwi ry'Amerika turi kumwe na Alexandre Miriyoneza Miriyoneza Alexandre turi kutuvuga cyane cyane ku kibazo cy'ubumwe bw'abarundi turi kumwe n'umukuru w'umurwi ujejwe umwe bw'abarundi n'ukurekuranira ambasadeur Guillaume Rosovio duga ku ijambo ikibazo icyumviro
iza yomuriza abanyagihugu na cyane cyane ntihengame ahubwo ikore isize ukuri imbere hanyuma nkamubaza ikibazo kimwe gusa nicyo nari nkise bariko bakora iyo kugira ngo umurundi wese aho ari waba mu gihugu hagati cyane hanze y'igihugu cyane cyane abo bari hanze y'igihugu bagiye ku mpo zitandukanye bariko bakora iki kugira ngo bagaruke nabo bafashe muri ubwo bumwe na cyane cyane uburyo rwaruka baze ubaka igihugu hamwe n'abandi.
Murakoze Alexandre, ikindi kibazo asanwa ciye hirya no hino ariko ko mu kibajere kandi mu hakanya ambassadeur Guillaume Resovio agice hirya no hino duga ku ijambo.
Ego ico kibazo nico gihambaye gose muri uwo mugwi bashizeho, ico ni kibazo gihambaye. Ariko nukumenya yuko uwo mugwi nta n'indwi zibiri uramara ubayeho, kandi umugabo iciza no ku mugwi ari umugwi ari umugwi uzokwamaho, no kuvuga yuko ni umugwi utanguye ikogwa kandi ntuzohagarara, nta gihe ufise ukubaho. No kuvuga yuko ico kibazo cha Alexandre kizogenda kiratore gunyishu buke na ucoka aitore nyishu buno nyene ukamenga numuti w'inzoka bahaya barundi inzoka bari bafite mu nda irakize gutya ibikunda ibintu biza bukebuke mu nyigisho mu mpanuro, hanyuma tugateba no mu guhagararira ico kibazo, hanyuma bukebuke ubwo rwaruka ruri hanze ruri ino rugateba ukumva mu mutima ruti bwa bundi bwa bumwe turondera erega tuzotuba tubushikire, kandi nicyo cyifuzo igihe badushyiraho nicyo cyifuzo bagomba ko tuzushikako. Ndamuhumurike
tubibutse inshuti mwese ko muriko murabandanya kumviriza iradiyo Ijwi rya Amerika, turi kumwe na Elize. Mwiriwe neza Elize, muratwumva?
Ego mwiriwe.
Mwiriwe neza. Murafite ikibazo, murafite icyumviro, turi ko tuvuga ku mwe bw'abarundi no mu rwi ujejwe umwe bw'abarundi no kurekuriranira kunywanisha abarundi.
Ego na kurikiranye ikiganiro ndaramusa ambasaderi bwa mbere.
Yeah, arakumva, tuga ku ijambo.
Ego ariko jewe sinarinzi yuko mbere n'urwego rubaho, kuko ikibazo cya mirango mbanda mubaze ambasaderi mbega mu Burundi bizohera ryari kubona yuko abatama aribo bashoboye gutorera inyishu ibibazo byo mu gihugu. Aho nagomba gucangendera ko mvuga ati yakivuze nisunze ati na iyo makarorero ugwaruka gwo baruri mu nzego z'igihugu zishobora kuba zizofata ijambo. Ego ikibazo cya kabiri nagomba ndamubaze, muri ino minsi turabona yuko mu Burundi ariko haduka amajambo menga yuko nahumiriza bivanye n'abanyapolitiki bamwe bamwe n'ubundi batarashira hasi umugambi wo gusambura igihugu cyabo. Mbega uku kuntu tubona mu Burundi hiyamirizwa abanyapolitiki bamwe bamwe bihisha ngo bariko biyamiriza ibi n'ibi, abona yuko byaba bifashira mu kubaka ubwo bumwe. Ikibazo cya nyuma nagomba ndamubaze, nko kuva mu myaka ya za 60 bariho imyaka ya za 90 yewe niho mbona umenga nari nciye ubwenge hoho ndazi byabaye. Ego yombwira yuko kuva mu myaka ya za 90 arabye n'ubu aho igihugu kigeze, mbega ubumwe bwarateye imbere canke bwasubiye inyuma. Ego hanyuma se ambwira n'icyo bagiye ufashe guharuka nyine kuri ibyo bintu boye kuguma babona yuko abo batama ari bo bashoboye, kuko nibo n'ubundi aguma dusubiza mu ngorane. Ego kuko nibo bazi n'ibyabaye mu Burundi ariko bakama babihishahisha ugwaruka twari dukwiye kuza turaterera ariko bakatwegeza inyuma.
Murakoze Elize, muri hehe?
Ego ndi kuno mwanya ni mukisagara cha Bujumbura.
Bujumbura, murakoze cyane gose. Reka tumuhe akanya ambasaderi Guillaume Resovio agiye cyavuze kuri ibyo bibazo bitatu mushikirije. Ikibanza cy'ugwaruka batama nibo bama ariko baragerageza gutora inshu z'ibibazo biri mu Burundi. Reka no kuva
ego navyumvise ego ibyo bibazo byiwe navyumvise n'ibibazo byumvikana mugabo nawe nyene kwavuga ko mu myaka 90 yabona yasanura kugira nawe narakuze. None jewe sinzi aho imyaka y'umutama itangurira n'imyaka y'ubukiri muto itangurira, ntabyo nzi mugabo. Icyo nzi ni uko gusa muri ubu rwego turimwo harimo abo bona ko bora batama nabandi bakiri bato harimo nabafisi harimo nabafisi imyaka itarashikana mu myaka 40 nago bakumuhumuriza rero yuko ndamubwire yuko muri ubwo gwego harimo abatama n'abatarabatama harimo abantu bafisi imyaka itandukanye muri ubwo gwego kuvuga ngo baguma bashira imbere abatama nabo nyine yabivuze yavuze ati babonye ibintu byinshi none wabonye ibintu byinshi siwe witorere inyishu cyongeza ko atamuntu yo kwiyiza inyuma abatama ngo ujya muntu ngo n'umutama mu bihe agabise ubwenge n'ishyaka byo gufasha igihugu nawe ujya umugani wiwe aba yarabonye ibintu uwo mutoyi atabonye ke nagira ngo umuntu yobaterereza bakaba aribo batanga intererano kugira ngo ibyo babonye ntibisubire none nk'umutama iyo ndazi ko muri ubwo rwego harimo nk'umuntu akuze kabisa afise nk'imyaka 70 nguwo yarabonye ibintu uwo muntu akiri muto afise imyaka 35 turi kumwe atabonye yarabonye igihe nk'icyo kwikukira yarakuze yarabonye ibyabaye induru zavuze mbere yuko twikukira none inyishu y'ibintu nk'ibyabaye woza kuyisaba umwaka umuntu akiri muto w'imyaka 35 cyangwa woyisaba muri abo bantu nyine ahubwo wuvanganya ukavanganya imyaka yose hanyuma hakaba urwego rurimwo benshi muri izi nzego umukuru w'igihugu aheruka gushyiramo yewe ndazi yuko hariho n'inzego bavuga bati turakeneye yuko hazojamwo abantu baserukira urwaruka bakavuga abaserukira urwaruka badashikana imyaka 30 menga none si byiza ni ukuvuga yuko icyo cimbiro ciwe no mu nzego ziriko zirashigwa ko kiriho kirakurikizwa hanyuma rero ibindi nabyo yariko aravuga nabyo nyine birumvikana ndavuga ntabwo bayo iyo ishiramwo mbe unyibutse ikindi kibazo yariko aravuga kije n'ibyo by'abatama
ikibazo cya kabiri cya kibazo cerekeye niba hari abanyapolitike
bavuga nabi
igihugu ikindi kibazo nacyo cerekeye cyane cyane uko ntumubona ubumwe bw'abarundi bwarateye imbere bwarateye inyuma
ego abo bapolitike erega burya kenshi abapolitike usanga kenshi bakorera inyungu zabo hariyo abapolitiki benshi ku isi yose si mu Burundi gusa bakorera inyungu zabo hanyuma babonye inyungu zabo zidashikiriwe bagaca bavuza induru bagaca bavuga yuko ata kintu na kimwe kigenda abo bamyeho si mu Burundi gusa no ku isi yose mugabo twebwe uko turi uko dutanguye tuzobigera tubabwire tuti harageze nimuze namwe mubone yuko gusa no kwisamburira ko n'ukuri tubikure mu nzira tureke kwisamburire ko twubakire kazoza igihugu n'urwaruka ruri kuravuka tububakire akandi kazoza katameze nk'uko nk'umuntu ahamagarira hajya bajya kubwira bati ariko nk'umuntu w'umunyepolitiki ashobora guhaguruka agahaguruka akagenda akagira akagenda mu bihugu bitugira uko bingana ariko arasaba ibihano ku Burundi none uyu bihano bica biba inyishu wa mwana atazoja mu ishuri kubera ko leta yabuze uburyo bwo gutanga ngo hamwe bahora badufasha ngo bikunde umwana azokwicwa n'inzara umwana azokwicwa n'indwara kubera umuti wawe uwo mupolitike n'ukuri abona mu mutima wiwe ari ikintu ashobora gukorera ko ibintu byo kwisamburira ko twebwereye kuko tungana uko tuzobishobora uko tuzobivuga tuzokwama twegera wa politiki twebwere tuti ingwano dufise twese ingwano y'iterambere ingwano y'ubusangira hanyuma ibindi bizotwa bikagenda bikagabanuka buke buke.
Mu majambo make ikibazo cya nyuma avuga ko ababaza niba kuva mu gihe mu 1990 mubona ubumwe bw'Abarundi bwarateye imbere cyangwa bwarasubiye inyuma, n'ikintu mwofasha
uko bwaba bwarateye imbere cyangwa bwarateye inyuma? Burya urabifatira mu rurimbo ruhayagize Burundi, baravuga bati Burundi bwacu Burundi buhire, ni ukuvuga n'Uburundi bwamyeho kandi buzokwamaho. Uwoshaka gutora yuko hari habaye ibibi ntiyobibura, kandi biriho kandi byinshi. Mugabo n'ingwano yo kurwanira ubumwe, abategetsi bamwe babigwaniye ushaka mbere bagapfa kubera ibyo byiyumviro bishasha bariho. None kwatagipimo dufise cyo gupima yuko muri icyo gihe ubumwe bwariho cyangwa butariho, none mwumva tushobora gufata igipimo ngo ubwo bumwe bwariho cyangwa ntibwariho? Oya, nta gipimo dufise. Nicyo gituma rero ibyo bintu twebwe nyine tuzi ibyabaye bibi mu myaka ya 90 ibyabaye byiza gushika ubu, nibyo dufatirako si n'ibipimo, nibyo tuzofatirako biduha inyigisho tuje mu nzira yo kuvavanura n'izo nzira atarizo. Jewe nta nishu notora yo kumubwira ngo bwarasubiye inyuma cyangwa bwarasubiye imbere. Ingwano yabaye ya minsi yose, ubu rero iyo ngwano yafashe inzira yuko hanyuma tugasha dusaba bose iyo ngwano ikaba y'Abarundi bose, nk'ibi y'imigwe nk'ibi dufata iyo ngwano rero dutanguye tuyirwane kandi tuzoyitsinda.
Egomeye tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza Radio Ijwi rya Amerika. Turi kumwe na Yves Uwimana, mwiriwe neza?
Mwiriwe neza,
mwiriwe muri hega Yves?
Otimia mu gifagara cha Bujumbura abitumiro hero kumine muri zone rohero.
Murafite kibazo? Murafite icyumviro? Tuga ku jambo.
Yego murakoze. Yewe ni kibazo ariko bwa mbere ho nk'icyumviro nagomba gutanga ku bijanye n'umwe bw'Abarundi. Umwe bw'Abarundi ni kuri nibyo twese ngaha mu gihugu turabona ko umwe bw'Abarundi buriho, kandi tuvuga ngo buriho bwarabayeho, igisigaye ni kubushimangira ni kubukomeza. Kubukomeza nako nta kundi ni ku mpande zose abavuyemo, cyane cyane yewe nkunda kubivugaho mpereye ubumwe bushimangirwa na bene Burundi bose atanu avuyemo. Biragaragara ko ngaha anye ubumwe ku bantu bose tubana cyangwa mu kibano, ubumwe bukwiye gutsimbataza nabo mubana nabo nahajyuba wewe nyine ahuba ukwiye wewe gufata ugatsimbataza ubumwe, kuko ubumwe bwatowe kera buriko bamara imyaka 20 irenga. Biragaragara ko umwe buhari ubunye umwe bushimishije uwari wese yo kwiyumvira ko uwari wese yo medita kumvira ko akaraba aho bwahereye akaraba tukaraba aho ugeze. Turabona ko ubumwe bukibuze akantu. Rero ndumva ko twama tuvuga ngo abanyepolitike ngo nibo batubwiriye ibi, ngo nibo bakwiye kubwira ibi, ngo babona ngo biba baravuga ibi ngo canke biriya. Eka twebwe nyabona numva umenga wewe ahuri wigishe ubumwe utoze umwe wo mubana. Ubumwe nitwabwiriranira twebwe nyene mu muryango, twebwe nyene mu mibano, twebwe nyene aho tuba. Ubumwe urumva ko buzaba bukwiye igihugu cyose, mbere ndetse n'isi yose, kuko ubwo bumwe dusabwa nibwo bumwe. Nibaza ko bwohera ku mashiga ku ziko mu babyeyi bakigisha. Egomeni nk'ibyo ama numvise umutumire kandi ambabere sina namwamukije, ariko nagira nawe nyine atomore neza. Nibyo aravuze yuko ubumwe nawe nyine atabona aho yobukasa, ariko araraba nawe nyine arakwiye kuvuga nti yovuga akaraba nimba ari ngaha mu Burundi akavuga ati ubumwe bugeze ngaha, kuko ngiriye ko mfate gato ngiriye ko ubumwe sinovuga ngo buri ngaha gusa canke burihe nawe nyine arabubona arabona ko ukubungana ukubungana antuka niba ari ngaha mu gihugu arabubona nibaza ko yotobora yotobora gato akavuga aho bugeze kugira ngo wari wese ahari yumve ko yoduza ahubwa yobandanya yerekana ubumwe bwiwe yubanda yamamaza ubumwe bwo mu gihugu cyacu hama nimba byumva tukiri hasi abatere ababwira ariko nimba yumva naho tugeze kubwirwa kwiza agira icyo uvuze ko
yegome murakoze Ive Uwimana impanuro mutanze zuko ubumwe gutangurira mu muryango mu nshuti mu babanyi ni impanuro nziza cyane rwose nibaza ko izo mpanuro ari nazo mushanahe Guillaume Luzovio nawe nyine yatanze ku kibazo cya kabiri cerekeye aho kwivuga neza akabona uko ubumwe ubona wewe arakigaruka ko mukanya reka tubanze duhe ijambo Ben Niyonkuru Ben mwiriwe neza
Niyukuri.
Niriwe
Niyukuri Ben.
Niyukuri muri hega Ben Niyukuri.
Ni Ben Niyukuri ndi Bujumbura mu Gisagara.
Yego murafite ikibazo icyumviro duga ku ijambo.
Yego sinashoboye gutangura iganira ariko ndafise intererano yanje sinobaza n'abasanga babibajije ariko ndafise intererano notanga.
Yego duga ku ntererano.
Je kandaraba uyu mugwi dufite sede ni verite ya konsiliasiyo woba umugwi nkuko bifuza woba umugwi utuma abarundi barekurianira kuko kandi bahamwe bagakomeza ubumwe bw'abarundi
Beni ni ukuri umurwi turiko turavuga ni umurwi mushasha ubumwe bw'abarundi ni ukurekurianira
ubumwe bw'abarundi ni ukurekurianira murakoze cyane
yego
nibaza yuko abarundi rero twarengera umuntu wese akamenya yuko ubumwe ari bwa twese tukibagira ibyo mu myaka iheze nkuko ivyagiye badutandukanye twatera tuvyibagira ko bavuze ko bisanzwe ko baravuga abantu ko mugugizwe n'abantu ba kera batama erega abo ba kera babonye byinshi harimo bibi cyane hamwe utojamo impande zose harashobora kuvuga harashobora kubamo bahengama kubera babonye ibyago byinshi barashobora guhenga makavuga bati twebwe natwe ubu harageze ko dukora urabe yuko natwe two sinobita kwihora mugabo nimba hari abadukinyije kera natwe harageze aho dushikirwa kuri ya mabitwa babonye dusubire kuyabona turayenga twicyungera mugandi baza ko bokomeza ubumwe nkuko nyene ari ubumwe bw'abarundi bakaraba yuko abarundi banywana bose bataravye uruhande kanaka ko bakarengera mu bisanzwe biriya babonye mu myaka iheze ko natwe twagene twabo twabonye bike ariko byinshi niko cyatubibwirwa nabo batama nyene bitako babonye byinshi batisanga ko babitera mu bageni wa mugeni ukazosanga yamabona ko nakana naka badahuje nimba ari kwera ubwoko nimba ari kwera imigambwe nakana naka badakwiye kuba hamwe nibaza yuko boza bararengera ibintu byo mu myaka yaheze bagira ubumwe koko ubumwe bw'abantu twese murakoze
Beni ni ukuri ambassadeur Luzovio impanuro za Beni ni ukuri reka ni impanuro za Ive Uwimana muce muduga kuri cha kibazo cha Ive Uwimana
ego Beni ndavuze birumvikana mugabo nibaza ko nari navuze yuko burya abatama barafite icyo bamaze nabivuze kandi si ukuvuga yuko abakiri bato nabo badafite akamaro nabivuze nabyo nyine navuze ishyaka ryabaye ryo gushiramwo abantu batanganya imyaka birafite icyo bizofasha kuko inzego ziriko zirashyirwaho ni inzego ziraba Uburundi ku mpande zose utanguye kuri uko nabivuze ijya rwego ruzoraba ukuri n'ukurekuriranira ugashyiraho urwego turi mu gihe rwerekeye ubumwe bw'abarundi n'ukunywana ukambwira ugashyiraho urujya rundi ruzofasha gukingira amabi zose uzishyize hamwe usanga ari ijisho rya leta rigomba kubona hose ibice byose by'ubuzima bw'igihugu muri ibyo bice rero nk'uko nabivuze abato n'abakuze barakenewe kandi bazofashanya batererane ibyiyumviro nicyo nakwishura Ben ibyo rero nk'uko yabivuze bizofasha kudahengama kugira ngo kandi nibyo nka twebwe twararahiye kudahengama tuzovuga ukuri tuzoterera ibyiyumviro uko tubibona ataguhengama ibyo twabirahiye imbere y'umukuru w'igihugu kuwa kabiri uheze ibyo rero ukari guhumuriza Ben nayo Ive nawe avuga ati jewe na umwenga natinye kuvuga igipimo kuvuga aho noshira ubumwe bw'abarundi aho bugeze yewe nibaza yuko nawe nyine atandahuye neza kuko navuze nti ubumwe bw'abarundi bufatira mu rurimbo rubuhayagiza rujya ruvuga ruti Uburundi buhire Uburundi buhire ni ukuvuga Uburundi bwamyeho kuva kera buri ubu n'ejo buzaba buhari ni ukuvuga yuko none igihugu cobaho atabumwe buhari gute byarabayeho n'uburiho nahirya y'ejo buzobaho mugabo ni kubuhagararira none rero icyo gipimo uyifatira ku buzima bwa minsi yose umuntu ari ngaha mu Burundi abantu bari ngaha mu Burundi baravye ingene tubayeho twese ngaha mu Burundi uwoza avuga ati nta bumwe buriho cyo sinzi aho yabifatira kuko ubibonera mu burorero bwinshi ubibonera mu mibereho y'abantu mugabo kumusaba ngo ndabushire ko igiharuro sinoshobora kugishyiraho kuko ubu jyewe mvuga nti ubwo bumwe busabwa kurekuranira byose bitangurira mu mutima kandi tukareka gusa kuvuga ngo nk'ubu novuga igiharuro noba ndi ku ndavuga igiharuro cyanje mugabo mu mutima w'umuntu niho tubwiriza gutsimbataza niho tubwiriza gutsimbataza ibyerekana ubumwe hariho umuntu umufilozofi wa kera yatwaye unikera yavuze ati ko nk'uko ingwano zitangurira mu mutima w'abantu ni mu mutima w'abantu tubwiriza gushyiramwo inzitizi zituma izo ngwano zitabaho zitangurira hanze dutangurira mu mutima yitwa Federico Mayor yatwaye oni ni kuvuga yuko icyo gipimo jewe ndamuhaye igipimo cy'imibereho y'iminsi yose turabayeho ni igipimo muba uraba kubabanye none ababanye ntimusangira ababanye ntimwicara hamwe mukaganira mugateramo ibyo bipimo upimira ku buzima bw'abantu none rero nico bituma jewe ndakubwira nti ubwo bumwe buriho mugabo hariho ibyo tubwirije guhagararira tukabihagararira kugira ngo butsimbatare bwose gusumba nibwo bizotsimbataza igihugu cy'u Burundi mu myaka izoza kandi izo nzego zashyizweho nicyo zizoba zitejwe nicyo namwishura Yves
nibaza ko Yves ashobora kuba ariko arabatega amatwi ashobora kuba yumvise inshumo hayo ndabona rero ko nk'uko abantu banyu benshi bariko barabigaragaza ikibazo cy'ubumwe n'ikibazo gihambaye cyane rwose n'ikibazo kiraje ishinga Abarundi ndabona ko umurwi wanyu umaze nk'indwi imwe nturashikana n'indwi ushinzwe murashaka kutubwira igihe muzotangura ikivi nyakuri
mushina na Frederic yerega ikivi nyakuri twagitanguye n'ico nyene ni kinyene kuko nkuko nabivuze mu mitima y'abantu niho ushira inzitizi zituma ubwo bumwe bubwirizwa kubonekera mu ngiro mu mibereho mu mibano ikivi twagitanguye nico nyene mugabo hari ibikorwa ubu turiko turakora byo gutuma na twebwe nyine twiyungunganya dusaba intererano z'abandi batari muri uwo mugwi kandi twatanguye kubarondera turondere abaduterera abaduterereza ibyiyumviro kugira ngo tumenye ibikorwa biboneka bizotangurirwako ibyo naho tumaze umwanya mutoyi turiko turabikora kandi ndakwemereye yuko namwebwe nyine tuzoguma dukorana kugira ngo dushikirize ibyo tuzoba twashyitseko ni ukuvuga yuko ikivi cyatanguye kuva ujya munsi twarahira imbere y'umukuru w'igihugu
yego ndabona akanya kariko karatujana hariho umunywanyi ya Desire Nyonkuru ndumva telefone yiwe itameze neza muri iki gihe ariko mu akamo mu hotera cyane cyane nkugwaruka nakahe urwaruka rwavuze ko hari haba hamagaye uravuga ko kenshi na kenshi batibona muri uyu murwiko woba urimo abantu bakuze akamo mu hotera urwaruka muri iki gihe nakahe cyane cyane kuvyerekeye kubaho mu
akamo notera ugwaruka nuko uwo mugwe washizweho atacu shobora gushikako ugwaruka rutabufashije ugwaruka nago niko kadoza ku Burundi kandi nabo nyine bazoti babe abatama ubwo tukagomba yuko bote bagakura bakaba batama bakunda igihugu none rero ubwo gwaruka rubwirizo buri gushigikira abo batama rugashigikira n'abatari abatama rukishigikira kuko nibwo ruzokubaka Uburundi bw'icyo tubitse bazoba turi none rero ubwo gwaruka rubiza kumva yuko ibyo ubwo rwego rwashyizweho rugomba gukora ari kugira ngo rubasigarane igihugu cy'iteka none rero ubwo gwaruka nibwo rubiza gufata mu mugongo ugo rwego ukumva yuko ugo rwego rikora rakorera bo gwaruka kuko rikora rondera kadoza keza k'abarundi nje ubu akamanotse rugwaruka nako ako kubasaba ngo badushigikire bumve yuko ikibazo c'ubumwe tuzogitorera inyishu zikwiye aho tubona hatameze neza tukavuga tukamera nk'uko tureze ubwo rwego tuzosanga rudakora neza muri icyo kintu cy'ubumwe no kurekuriranira hanyuma tubasigarane igihugu cyiza
mu banywanyi kandi baduteye akamo uyu munsi bavuze ikibazo cy'abanyapolitike mbega ku mpande zose cyangwa abanyapolitike bo mu byumviro bitandukanye eka bobo mubatera akayikamo kugira ngo bashyikire umurwi wanyu n'amabanga ujejwe
akamo ni kandi nyine notera abanyapolitike ari aho abari mu gihugu cyangwa abari hanze nibamenye yuko ibyo ari byo byose igihugu cy'u Burundi ni kimwe ni kidofa kibaye ibihugu bibiri ni kimwe umupolitike wese ahari akironderere ineza ntiyiteho ibimunezera wenyine ahubwo yiteho ineza ni ukuvuga kubaka igihugu cya twese nicyo nteye akamo abanyepolitike abari hanze cyangwa abari ngaha jewe nifuza yuko nk'abanyepolitike bari hanze boza bakagaruka i Burundi tugakorera hamwe kandi bakubahirizwa mu bikorwa baba ariko barakora ngaha mu Burundi kandi na twebwe tukabihagurukira tukabahagarikira bakaza tukubaka igihugu kimwe tukareka kwisamburira ko tukubaka igihugu kirangwa n'amahoro kandi kirangwa n'amahoro naco kizoba kirangwa n'iterambere nico gikuru
egome umurwi ujejwe ubumwe bw'abarundi nuko rekurianira numurwi witondewe abashingantahe bijunja kandi umufasoni ari muri uyu murwi n'umufasoni azwi cyane rwose mu bya politiki kandi fise ubumenyi bwinshi cyane rwose akama ariko nako motera abagize uyu murwi kugira ngo amabanga bajejwe aze atere imbere ni nkaka
abo turi kumwe muri uwo murwi turamaze kubonana yo nasanze ari abashinganahe n'umupfasoni n'ukuri bafise ishaka rininiya ryo guterera muri icyo gikorwa twashinzwe kandi namwebwe muzotewa mubibone niyo tugitangura mugabo muzobibona yuko abo bashingana n'uwo mupfasoni n'ukuri ari abantu bafise icyumviro gihambaye mu byo tuzokorana
egome ambasaderi
narabibonye
Ambassador Ruzoviyo Guillaume murakoze cyane gose turabifurije umugisha eka no kurangura neza amabanga mujejwe muze mushike ku migambi mwashinzwe yo kunywanisha barundi ku zana umwe mu barundi turashimiye abanywanyi bira radio ijwi ry'America bose baduteza amatwi turabashimiye namwe inshuti mwese mwaduteza amatwi n'abaduhamagaye bakabaza ibibazo byabo mugire amahoro n'umugoroba mwiza mwese.
Mubandanye kumviriza radio ijwi ry'America.